hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika gikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mundi uteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 9 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 muri kumwe na Frederic Mundikije. Murundi yamenyesha makuru amaze igihe muri uyu mugani wo bazovamwo abazokwikirana amatora atekanijwe mu mwaka w'2020.
Nk'ibijyanye yuko umuntu yagize ikosa mu matora aherukayo barumwa muri aya matora, nko mu bijyanye yuko abamenyesha makuru botegurwa.
Iyo ni Frederic Ndahimana, umushikiranganji urundi yajejwe gutangaza amakuru. Inkuru kimwe n'inkuru ijanye n'ikiganiro abakimuza amateka mu Rwanda bagiye kurangiza ikiringo cyabo bahaye abamenyesha makuru. Inkuru ya bane mu rwaruka rw'imbonerakure baciriwe umunyororo w'ubuzima bwabo bwose hamwe n'ikiganiro Amerikana turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyse Bigirimana. Mwanamutse neza Aloyse, mwanya ni wawe.
Mwanamutse Frederic, turahera muri Amerika. Hano muri Leta Zunze za Amerika, ibiro bya Perezida Maison Blanche bishikiriza ko bitazokorana n'icyo byise iperereza rite ku biri n'ibwirizwa shingiro rigamije gukura ku butegetsi Perezida Donald Trump. Biri mu rwandiko umuhanuzi mu by'amategeko muri Maison Blanche Pat Cipollone yarungikiye indongozi z'inama nshinga amateka ejo ku munsi wa kabiri harimwo na Nancy Pelosi ayirongoye. Abategetsi bari mu iperereza ryo kumenya nimba Trump yaraciye kubiri n'amategeko mu gusaba igihugu cya Ukraine gutohoza ku mudemokrate Joe Biden bashobora kuzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Uru rwandiko ruje inyuma yaho ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa Amerika bwankiye ko ambasaderi wa Amerika mu muryango umwe bwa Buraya Gordon Sondland yitaba kwishyura ku bibazo by'abashinga amateka ejo ku munsi wa kabiri nyene ku byo yobaze kuri ayo matohoza. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Sudani y'Umanuko Thomas Hashek yashikirije ko Leta Zunze za Amerika yiteguye gushyiraho ibindi bihano mu gihe Leta ya Perezida Salva Kiir itoshira mu ngiro ibyafunditswe mu masezerano agamije kurangiza intambara hagati y'abenegihugu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri i Juba, Hashek yavuze ko impande zose zerwa n'ayo masezerano zibwirizwa kwerekana ubushake bwa politike no gukemura utubazo tugisigaye gutorerwa umuti nko gushinga igisirikare gihurikiwemo bose hamwe no gushinga ibitigiri by'amareta no gushinga ndetse n'imbibe zayo. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rishikiriza ko ryiteze gufasha impunzi zirenga ibihumbi bine ziri muri Angola zifuza gutahuka mu ngo zabo mu ntara ya Kasai muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Umuce wa mbere witezwe gutahuka ku bushake bwabo muri iyi ndwi nk'uko HCR bivuga. Izo mpunzi zigiye gutahuka inyuma y'amasezerano yasinywe hagati na HCR hamwe na Leta ya Angola bifatanije na Leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ku itariki ya 23 z'ukwezi k'umunani. Indege ya kompanyi yo muri Ethiopia, Ethiopian Airlines, yarasubiye mu buryo bwihuta ku kibuga cy'indege cy'i Dakar muri Senegal inyuma yaho imwe mu mamoteri yayo ihiriye. Indege ingenzi zose 90 hamwe n'abakozi bayo bari muri iyo ndege ntacyo babaye nk'uko byashikirijwe n'abategetsi bo kuri icyo kibuga cy'indege cy'i Dakar hamwe n'abiyo kompanyi. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 767 yasubiye kugwa ariho yari gihaguruka yerekeza i Addis Abeba muri Ethiopia. Perezida wa Ecuador yari muri Leta mu manuko bw'igihugu mu gutinya imyiyerekano ikomeye iri kirabera ku murwa mukuru Quito. Mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri abari mu myiyerekano barateye ingoro y'inama nshinga amateka ku murwa mukuru Quito imbere y'uko igipolisi kibirukana. barahungabanije amahinguriro y'ibitoro ibyatumye ibitoro cyo gihugu cimbura bimanuka gushika ku bice 30% nkuko bishikirizwa n'umushiranganje w'amasoko ntanga ngufu muri ico gihugu. Imigumuko yatanguye muri Equateur haraheze iminsi 6 inyuma yaho Perezida Moreno atangarije ingingo ruhasha zirimo guhagarika amafaranga leta yahora ishira mu gisata cy'igitoro kugira ifashe abanyagihugu bica bituma ibiciro by'ibitoro biduga. Mu gisata cy'umutekano abategetsi ba gisirikare muri Turukiya bashikiriza ku inteko zabo ziteguye kugaba ibitero sindamusiga bateguye igihe kirekire ku barwanyi b'abakirde bari muri Siriya. Abo Ankara yita ko ari abakora iterabwoba ariko bo bakabonywa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi nk'ababifashije kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Abategetsi b'abakirde bashikirije ejo kuwa kabiri ko ibitero bya Turukiya biza byaratanguye hafi y'igisagara cya Sere Kaniye hafi y'urubibe n'igihugu cya Turukiya. Ubwo ruhagarara rw'intambara ruje inyuma yaho Leta Zunze za Amerika itangarije ibitari byitezwe kwiriko irakura abasirikare bayo bari mu karere k'urwo rubibe kubwo ibikorwa bya gisirikare yise bya Turukiya. Ariko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yarushirije kuvuga ko adataye abakirde ariko bafatanije na Amerika hamwe n'urunani mpuzamakungu mu kurwanya iterabwoba.
Urakoze Aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza. Tumwese kumulika muna bandanya kumbiriza iladio hizu wija Amerika isamela nilai Washington DC mkinuni ya mkina Rwanda inguruza mkariri kafika iliaga winini. Murundi wamesha makuru batanu wafisi urambe mukazi nibo basabga kuri buri radio yose kugira ngo bazokaririzwe ubwenge kubijanye n'amatora yo mu 2020 byashikirijwe ku munsi wa 5 mu mushyaranje wo kumenyesha amakuru mu nama yo gushiraho umurwi wamenyesha makuru uzobujejwe ukurikirana ayo matora. Inkuru ijwi rya Amerika ryaronse ryifashijemo n'abanywanyi baryo tugiye kwisubirwa na Pierre Claver iyo nkuru.
Umushikiranganje rero ivyo kumenyesha makuru ari nawe yararongoye abegwa n'ico kibazo c'amatora yashikije ko abaja muri uwo mugwi w'abamenyesha makuru batoba abakoze amakosa mu matora y'ibwirizwa shingiro aheruka ku mwaka uheze mu mwaka w'2018. Umushikiranganje Frederic Nahimana akaba yarashize ku mugaragaro amakosa 15 yakozwe n'abamenyesha makuru mu matora y'ibwirizwa shingiro aheruka. Muri ayo harimo gutanga amakuru ahengamye ibiturire no gushikiriza imvugo abanyepolitike zibiba ugwanko.
Ibyo twamaze kubona n'ibyiyumviro bamaze gutanga tubona isema ari nziza kuko bamaze gutanga ibyokogwa n'ushiraho nk'akarorero gushiraho umugwi ushinzwe gukurikirana ayo matora mu vyerekeye kumenyesha amakuru. Nuvuga nk'ibyiyumviro bagiye baratanga ku vyerekeye amakosa yabaye ndetse bagatanga n'impanuro nk'izijyanye n'uko abashinzwe ibimenyesha amakuru bukurikirana cyane abamenyesha makuru wabo nk'ibijyanye yuko umuntu yagize ikosa mu matora aherukayo farumwa muri aya matora nko mu bijyanye yuko abamenyesha makuru botegurwa imbere yuko baja gukurikirana amatora nk'ibyerekeye yuko ubuyo bw'amatora bwotangwa imbere kugira ngo ntibikereze abamenyesha makuru gushika ku kivi.
Naho rero abamenyesha makuru bakurikiraniye hagufi amatora y'ibwirizwa shingiro ku mwaka uheze abayobozi b'amaradiyo bitavyo nama nabo baragarutse kubitage genze neza ku Rwanda rw'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru. Gorgosa Bushimike n'umuyobozi wa Radio Nderagakura ari mu bari barongoye uruganda rw'urunani rw'amaradiyo avuga ko ico gikorwa co mu mwaka uheze catunganijwe gihuti huti.
Twari guhera kuraba ingene igikorwa catunganijwe nuko umugwi wari wahashizwe burya umwanya bawuhaye ntiwari munini cyane kugira ngo utegure ibintu hanyuma byaciye bituma no kugira ngo uburyo buboneke kuko nibwo bwa mbere uburyo bwose bwagira ico gikorwa bwari buvuye muri leta byafashe umwanya kugira ngo biboneke hanyuma mbere no gusigurira abantu bo mu bushikiranganji bihigaga cha leta byafashe umwanya kuko babona umengo uburyo leta yashyizeho basanze barungika batekerera umukozi wa leta mu gihe agiye muri misiyo kwari bwo bumenyesha makuru yabwiriza kuronka bigasaba rero yuko dusigura kugira ngo abantu bumve yuko uwo mumenyesha makuru ararahagaze adashobora kuronka uburyo nk'ubwo ujya bundasanzwe aronka bigaca bituma no kuja ku mirimo bukeye bwaho bacererwa
kuruhande rw'umugwiseni ujejwe gutegura amatora ku rwego rw'igihugu umukomiseri ajejwe kumenyesha amakuru asa n'utahura ibyabaye mu matora yo kumwaka uheze y'ibwirizwa shingiro Philippe Nzobonariba akavuga ko icyo gihe icyuka kitari cifashe neza agereranije n'ibihe bihari ubu mu Burundi
kuva ku mwene kihugu buja kumunye politika angaje ubutari yangaje yo kumenyesha amakuru muri ubuka ya referendum yaje turi mu bihe byo suspicio n'abamenyesha amakuru batize yano nibaza nize
gukumira abamenyesha makuru bakoze amakosa kugira ngo nibaje ku rutonde rw'abamenyesha makuru badushikiriza ingene amatora yo kumwakuza ariko aragenda no gukaririza ubwenge abashigwa ku rutonde nivyo byumvikanywe n'abitavyo nama yo mu mwiherero abarongo ya maradio akorera ku butaka bw'u Burundi basabwa n'umushikiranganje jeje ivyo kumenyesha makuru gutegura abamenyesha makuru batanu kuri radio imwe yose bafise uburambe mu mwuga umushikiranganje Frederico Nahimana agasigura ko abo ari bo bazokarihizwa ubwenge kubijanye n'amatora yo kumwakuza
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ejo ku munsi wa kabiri abagize Sena y'u Rwanda bagiye kurangiza kiringo cyabo baragiraniye ikiganiro n'amenyesha makuru bavuga ko baranguye amabanga bajejwe ku kigero kiri hejuru ya 80% mugenzi wa Cheric bagira ubusa yari mu cyo kiganiro
muri rusange uko bigaragaza muri iyi mandiki igihe y'umutwe wa Sena mu nteko ishinga amategeko barasobanura ko ibintu byagenze neza mu nzego zitandukanye zirebana n'ubuzima bw'igihugu bakurikije inshingano zigenewe Sena mu kiganiro n'itangazamakuru gana Bernard Makuza kuri Sena avuga kuri mandiki y'igihe yemeje ko bene bagenzi be bubahirije inshingano basinzwe nko mu kwegera abaturage bwana Makuza yavuze ko mu murongo w'iterambere basanze bimeze neza
muri ibyo bibazo n'ibitekerezo by'abaturage ikigaragara ni uko hari byinshi byiza umuntu asanga mu mirenge itandukanye bijyanye n'iterambere ry'igihugu n'ibyifuzo by'abaturage
icyakora ngo hari ibindi bibazo basanze mu baturage bihuriweho basaba ko mandi basimbuye yazakomerezaho bafatanije n'izindi nzego mu kubikemura
hari ikibazo kijyanye n'ingurane ku expropriation hari ba rwiyemezamirimo bagiye bakora imirimo bakagenda batishyuye abaturage hari ibijyanye n'ibyiciro by'ubudehe cyangwa se VUP hari ibijyanye no kurangiza imanza hari ibibazo by'ubuharike ariko hari n'ibijyanye n'ihohoterwa ry'abana byagiye bigaragara
muri iyi manda ya kabiri cy'igihe ni naho mu 2015 hahinduwe itegeko nshinga ry'u Rwanda risumba ayandi aho ni cyane cyane mu ngingo ya ry'ijana na rimwe yazitiraga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame kongera kwiyamamariza gukomeza gutegeka u Rwanda. Senivuga ko ari umwaka w'ikirenga kuko yifatanije n'umutwe w'abadepite bakiri inyandiko zikabakaba miliyoni enye z'abasabaga ku bushake guhindura itegeko nshinga. Inyandiko zitavuzweho rumwe zibitse muri Sena
avuga minisitiri agira kugira ngo nabakomeje kugenda batanyurwa cyangwa se bagira ipfunwe bamenye ko ibintu byose byakozwe icyifuzo cy'abaturage kirahari. Twigeze kugira igihe cyo kubisobanura ariko muri iki gihe dusoza nanone kubisubiramo ngira ngo nta gicumuro kirimo.
Muri rusange mu myaka 8 ya manda ya kabiri y'umutwe wa Senumaze bavuga ko imyanzuro bashyikirije guverinoma yashyizwe mu bikorwa ku mpuzandengo ya 89%, bagasaba ko bazabasimbura bazakomereza aho bageze. Gusa mu bihe bitandukanye hakunze kuzamuka amajwi avuga ko u Rwanda rudakeneye kugira imitwe ibiri y'inteko ishinga amategeko. Abavuga ibyo bashingira ku kayabo k'ingengo y'imari igenda kuri Sena, bakanavuga ko basanga icyo bita imirimo yahita agaragara yagombye gukorwa n'umutwe w'abadepite. Kuri iyi ngingo hari n'abatangira ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyarwanda uherutse guterura abariza kuri Twitter agira ati ariko buriya Sena ivuyeho twahomba iki. Agakomeza agira ati ngemura twakunguka amafaranga yayitangwaga hagakora ibindi. Ni ingingo ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo abari muri manda icyo igihe yivugaho, maze senateri Tito Rutarema ati
kuri ijwi rya Amerika harya Sena yanyu ya Amerika mugerageza kuyikuraho ngira ngo nicyo nabaza. Sena yacu niyo irwanira kugira ngo amahame remezo iyakurikirane ibibazo u Rwanda rwagize muri uko bikuraho. Sena ya Amerika ihagarara za leta ndumva ugeranyije ikwiye kugumaho n'ikwiye kubaho n'igihe ubwo ubaza abanyamerika uvugira twumve.
Kuri perezida wa Sena Bernard Makuza avuga ko yubaha ibitekerezo bya buri muntu mu gihugu kigendera kuri demokarasi, icyakora hari ibyo afata nko kurengera
abantu babiri batatu icumi niyo babijana basimbure icyemezo abanyarwanda bafashe ku bwiganze bwa 99% bwo gushyiraho urwego bakaruhe inshingano ngira ngo twatumye gukabya. Ntabwo dushobora kugendera ku marangamutima cyangwa se ku mpamvu zihariye z'umuntu cyangwa z'abantu kugira ngo wenda uvuge ngo umuyobozi runaka cyangwa se urwego runaka nta kamaro bifite.
Naho senateri Garikane Niyongana we asanga mu gihugu inzego zuzuzanya mu mikorere bigoye kwemeza umusaruro wa buri rwego. Aha niho havuka babura umwihariko mu musaruro wa Sena.
Igihugu gikora nk'icyacu aho inzego zose zifatanya zikanuzuzanya ntibyoroshye gupima kuko uruhare rwa buri muntu we umufashe ku giti cye biragoye ko bavuga ngo umwihariko umugabane Sena yazanye wihariye kubipima wabo ni uwuhe muri ya mikorere tuvuga.
Inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena wagiyeho mu mwaka w'2023 nyuma yo gutora itegeko nshinga nk'uko ryavuguruwe kugeza mu 2015. Ni umutwe ubamo abasenateri 26 bageramo mu buryo butandukanye, bamwe bashyirwamo n'umukuru w'igihugu abandi bagatorwa. Kubabaga muri uyu mutwe wa Sena kuri manda imwe yashoboraga kuyimaramo imyaka 8. Itegeko nshinga ryavuguruwe mu 2015 na magingo ya ryemera manda ebyiri muri Sena buri manda imyaka 5. Manda icyo igihe igasaba izayisimbura kuzakomezaho yari igejeje mu nshingano za Sena zirimo no gukomeza gukurikirana iyubahirizwa ry'amahame remezo u Rwanda rugenderaho. Ekwa y'urusaha ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Murundi imisore ine imboni ya korezi mga amwe uliko utegi sende DFDD yara hani shijwe mnyororo ugufungwa uzima mgoose sinhani nguru ya mwinga ya chigurwanza emeza kuyo misore ya gizu ruhara mwichu kwa jimunuanyi mga amwe CNL kwa chumino mnani ukwezi kumunani uimaka uimunuanyi ichiwe ahitwa rugari mwontara mwinga muraru kushira useruka bwo Burundi idyo ni dore inkuru eroje buri kaneza umenesha makuru w'ijwi rya Amerika inayirobi mu gihe cha Kenya
hafi gihe cyiza hindwe zo muhinga mo ni habacamanza batsentare inkuru ya mwinga mu buraruko bushira useruka bwo Burundi basohora iyo ngingo uko ari bane urwo rwaruka rw'imbonera kure rukiko rwavuze ko bagira icaha cyo kwica umunywanyi w'umugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi uwishwe yaguye mu gitero cy'abantu bitwaje imipanga n'amahiri mu ijoro ryo kwa 18 ukwezi k'umunani uyu mwaka ico gihe abanywanyi ba senere bari bavuye mu birori byo kugurura ingoro yabo iri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bategererwa hitwa kwitongo muri rugari komine y'intara ya Muyinga mu gihe bariko baratahuka iruhande y'uwahasize ubuzima abandi umunani barakomeretse mu ntara y'icyese kuri uyu wa kabiri abari muri sentare nkuru ya Muyinga bemeza ko atandongozi z'umugambwe sende DFDD runo rwaruka rwegukira zahabonetse nta nabashingwa manza bari ko bunganira izo mbonera kure iyi yari inshuro ya kabiri urubanza rwumvirizwa abaje gukura kwica urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi n'urundi rwaruka rw'imbonera kure hamwe na bamwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze ariko izo basiguye ntivyanyuza abacamanza umwe mu barongo uyu mugambwe senere Muyinga avuga ko yashimye ingingo y'ubutungane mugabo ko hakiragahaze twashimye igice kuko igitero cyakozwe n'imbonera kure zivuye ku mitumba itandukanye abakoze icyaha ntibahanywe bose ni kwashikiriza umuryango wabuze wagenewe guhabwa indishyi y'akababaro y'imiliyoni 4,300,000 z'amafaranga y'amarundi rumwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi inshuro nyinshi rwashyizwe mu majwi n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga hamwe n'umugwi wabo niyotohoza ku byaha byakozwe mu Burundi ko ruhohotera abatavuganwe n'ubutegetsi kandi rimwe na rimwe rugashaka gusubira inzego z'umutekano n'inama nkuru ya Episcopi Katolika y'Abarundi yabigarutseko kwa 22 ukwezi kw'icyenda guheze ijambo ryabo ryasomwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye diyoseze ya Rutana mu manuko bushyira ubuseruko akaba n'icyegera c'uburongoye inama ya Episcopi Katolika mu Burundi
hariho n'ugushaka kwitiranya umugambwe uri ku butegetsi n'igisata kijejwe intwaro nk'akarorero hamwe hamugwarwa ruri muri uyo mugambwe womengo rugomba gusubira inzego zishinze umutekano izo nazo bitera akajagari gashobora kononera ingendo y'amatora nitworenze uruho rw'amazi ku bibazo bimwe bimwe biteye amakenga kandi bihagaritse umutima abarundi batari bake muri iki gihe turimwo navyo ningibi mu ntara zitari nke haribonekeza agatima kabi ko kuburabuza no guhohotera imigambwe imwe imwe no gutoteza abanywanyi bayo iruhande y'ivyo hari imvugo inzandiko n'inyifato ziterabwoba bishobora kubuza amatora kugenda neza mu ntara zimwe zimwe haribonekeza ubugizi bwa nabi burimwo mbere n'ubwicanyi bufatiye ku mvo za politike atari hake bugakorerwa cyane cyane abatavuga rumwe na leta kandi ahenshi ubutungane ntibubanguke kwerekana ko buriko burahana inkozi z'ikibi bukurikije amategeko
abategetsi n'indongozi za sende DFDD ntibahakana ko hashobora kuba hari bamwe mu rwaruka rw'imbonera kure bakora amakosa ariko basigura ko kubitiranya n'umugwi inkozi z'ikibi twaje ibirwanisho nk'uko umugwi wa univavyise milise mu gifaransa ari ukurenga karimbi kandi ababivuga bafite intumbero yo gucafuza urwaruka mu kurufatira mu kivunga mu Burundi imigambwe yose yafite amashami y'urwaruka akaba yitazira utuzina tw'ubuhizi eroje wurika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Tuyo tenzi tumeze kama kuna banda nyakuu visa idadi uhusu ya Amerika sana na nani Washington DC mukiruni mukiyanguanda unaho ni mwanja wa kiganiro Amerikana chelke zara nzeleta zungu za Amerika muri kahisi hamu na moli uwe tuweze mmo kiganiro tu kategoriwe na mgenzo wa Thomas Kamilinde.
Mwaramutse neza ubushize twarebeye hamwe icyo bita impeachment ishobora kuba kuri President Donald Trump ni ukuvuga ikirego inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ishobora kugeza kuri sena niramuka yemeje ibyaha imukekaho amaperereza arimo arakomeza igihe cya impeachment rero ntabwo kiragera hagati aho munyemerere turebere hamwe muri make uko byagenda muri Sena iramutse ishyikirijwe ikirego iramutse ishyikirijwe impeachment. Mu kwezi kwa munani 1986 Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuguruye amabwiriza yayo igenderaho iyo impeachment iyigezeho, ni ukuvuga ishyikirijwe ikirego cy'umutwe w'abadepite. Aya mabwiriza avuga ko Sena ikimara kubona iki kirego, umunyamabanga wayo ahita amenyesha umutwe w'abadepite ko Sena yiteguye kwakira intumwa zawo, ni ukuvuga bamwe mu badepite inteko iba yatoranije kugira ngo bayikorere akazi kameze nk'akabashinjacyaha mu rubanza imbere ya Sena. Sena rero irabakira bakayisobanurira ikirego uko giteye, barangiza umuyobozi wa Sena akabamenyesha ko Sena izafata umwanzuro kandi ko izawugeza ku nteko y'abadepite. Sena ishobora gutesha cyangwa guha agaciro ikirego. Iyo igihaye agaciro ihinduka urukiko rumeze nk'urukiko rwa rubanda bita jury. Uyoboye Sena agomba koherereza uregwa, ni ukuvuga umukuru w'igihugu ni urugero, inyandiko y'ibirego niba ari uwimutegeka kwitaba urukiko rwa Sena. Uyu uregwa ashobora kwiyizira ubwe cyangwa se kohereza abamwunganira mu mategeko abavoka. Umuyobozi wa Sena kandi ahita yandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga amumenyesha ko agomba kuza kuyobora uru rukiko nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Mu ngingo yaryo ya mbere igika cya gatatu rivuga ko iyo ari umukuru w'igihugu cyangwa iyo ari vice perezida wa repubulika uregwa, Sena iyoborwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga kugera urubanza rurangiye. Amabwiriza ngenderwaho ya Sena avuga ko indi mirimo yayo yose ihagarara igihe cyose urubanza rutararangira. Igomba guterana buri munsi usibye ku cyumweru igihe cyose urubanza rukiburanishwa, kereka habaye impamvu ituma Sena isubika iburanisha. Ijwi rya Amerika. Umutwe w'abadepite ushyiraho rero itsinda rigizwe na bamwe muri bo bakawuhagararira nk'abashinjacyaha muri Sena. Uregwa nawe ashaka abamwunganira abavoka. Impande zombi zishobora guhamagaza abatangabuhamya kandi buri ruhande ruba rufite uburenganzira bwo kubahata ibibazo imbere ya Sena mu rubanza. Ingingo ya 20 y'amabwiriza ngenderwaho ya Sena ivuga ko urubanza rubera mu ruhame nk'umuzindi nkiko zose zisanzwe. Imiryango ya Sena iba ifunguye buri gihe, kereka hari impamvu ituma Sena ifata icyemezo cyo kuyifunga urubanza rugakomeza mu muhezo. Mu gusoza urubanza, perezida w'urukiko rw'ikirenga ahamagara buri musenateri mu izina rye, noneho uyu nguyu akavuga niba ahamye ibyaha uregwa cyangwa se niba atabimuhamya. Iyo 2/3 by'abagize Sena bahamije umukuru w'igihugu byibura icyaha kimwe rukumbi, ahita ava ku butegetsi agasimburwa ako kanya na vice perezida we nta kujurira. Uretse kuva ku butegetsi, urukiko Sena rushobora no kumwongereraho ibindi bihano birimo ko adashobora kongera gukora umurimo uwo ari wo wose usaba icyizere cya rubanda, ni ukuvuga ko adashobora kongera gutorerwa umurimo runaka uwo ari wo wose. Iyo avuye ku butegetsi kandi, izindi nkiko zisanzwe za gisivili nazo zishobora kumukurikirana ku byaha bindi bihonyora amategeko y'igihugu yaba akekwaho. Iyo umubare wa 2/3 by'abagize Sena utagezweho ngo wemeze rero icyaha kuri president, ababaye umwere akaguma ku butegetsi nta kujurira bibaho. Inyandiko mvugo y'urubanza yohererezwa umunyamabanga wa leta ari nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga akayishyingura. Kopi yarwo ishyingurwa n'umunyamabanga wa Sena. Nguko rero uko urubanza rwa impeachment rugenda muri Sena. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerika nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Ubutaha tuzarebera hamwe abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadepite bareze muri Sena, ni ukuvuga abaperezida bashyizweho impeachment. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shuti mwese mkundi radio hizgu ya Amerika wigano yotulateguli ya mwaka kanya wigano kengaha tuuneho kandi ya kanya kukushimia ingenieur ya dofashe mwia bugizoma hamwena fasile ya dofashe kwa igelanya wigano yotulateguli kuli mikro mwalikuma na federike na mwunikije ama kune mwashikilizwa na aloizi wigilimana mwakoze kututega matukui tulabifuje ama horo numonsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.